muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Inshuti zacu mwese uko mungana, ubu ngubu turi muri studio ya 10. Turabashoje cyane rero muri studio muri kumwe na Thomas Kamirindi
na Oriane Tangishaka, nanje ndabaramukije ndabifuriza ibihe byiza muri kino gihe turangiza umwaka. Kaze mwese mu biganiro byacu byo kuri Nosa.
Ibyo gutuma twihebura byagishije cyane, ariko dukomeje bashimane yacu badushoboje kwihangana. Dukomeje bashimane cyane kwihangana ushobora kunsinzi.
Uyo ni Perezida w'Uburundi Petero Nkurunziza avuga icyatumye umuryango wiwe utunganya amasengesho azomara iminsi 6 mu ntara ya Kayanza.
Abaturage ba Liberia bari mu itora ry'umukuru w'igihugu cyabo.
Icyuka kibi kirabandanya kwibonekeza hagati y'abanyepalestiniye n'abanyeisraeli, ni nyuma y'itangazo rya Perezida wa Amerika Donald Trump.
Kanada yirukanye ambasaderi wa Venezuela.
UNICEF igereranya ko amabombe yatezwe mu kuzimu mu buseruko bwa Ukraine yica canke akomeretse umwana umwe buri ndwi. Ayo makuru n'ayandi avugwa mu karere k'ibiyaga binini no hirya no hino ku isi, twabateguriye mwese mugume ku maradiyo yanyu.
Amakuru yo hirya no hino rero tubanze tuyahereye muri Liberia. Abaturage biriwe mu cyiciro cya kabiri cy'itora ry'umukuru w'igihugu cyabo. Umukuru w'igihugu mushya ugomba gusimbura President Ellen Johnson Sirleaf. Sirleaf arangije manda ebyiri atagomba kurenza nk'uko itegeko nshinga ry'igihugu cye ribitegeka. George Weah uzwi cyane kubera umupira w'amaguru ku isi ahanganye na Joseph Boakai, Vice President wa Repubulika ucyuye igihe. Abatavuga rumwe na Weah bamurega ko adafite ubunararibonye mu mitegekere, niko bavuga. Naho abanenga Boakai bavuga ko nta kintu kigaragara yakoreye rubanda mu myaka 12 amaze ari vice president wa Johnson Sirleaf. Aya matora narangira neza, bizaba bibaye ubwa mbere mu myaka irenga 70 Liberia ibonye ihererekanya butegetsi mwituze. Tukiri muri Afrika, mu Misiri abantu 15 banyonzwe uyu munsi bamanitswe ku mugozi muri gereza ebyiri zitandukanye ziri Cairo, umurwa mukuru. Inkiko zabakatiye urwo gupfa kubera ibitero bagabye ku ngabo z'igihugu mu 2013 mu kigobe cya Sinai. Mu 2015 Misiri nabwo yari yanyonze abandi bantu 6 yita intagondwa za Kiisilamu.
Makuru avugwa hirya no hino ku isi yarabandanya. Tuyabandanyirize mu karere k'Abarabu. Abanyepalestiniya 100 baramaze guhagarikwa n'igipolisi bitewe n'imyiyerekano yaranzwemo n'ubwicanyi. Ni nyuma y'itangazo ryasohowe rivuga ko Amerika igiye kwimura ambasade yayo iri Israeli ive i Tel Aviv ije i Yeruzalemu. Icyuka kibi cicace ciyongera hagati y'abanyepalestiniya n'abanyeisraeli, ni mu gihe hace hibonekeza ugutana mu mitwe hagati y'abo banyagihugu, kurimwo ukugwana, guterana amabuye, guterana ivyuka bibi. Igitigiri cy'abitaba Imana naco nyene cariyongereye. Mu masanamu ya video yafashwe na telefone ku itariki 15 z'uku kwezi kwa 12 habonetse Ahed Tamimi, umwigeme w'imyaka 17 asa n'uriko arakubita abasirikare b'Abisirayeli babiri. Kuva Perezida wa Amerika Trump atangaje ko Amerika yemeye icese ko Yeruzalemu ari umugwa mukuru wa Isirayeli, haciye haduka uruhagarara hagati y'iyo migwi ibiri. Abantu 12 barahasiga ubuzima, abandi banyepalestiniya 100 barafungwa.
Kanada yirukanye ambasaderi wa Venezuela na charge d'affaires we, ni ukuvuga umwungirije. Amakimbirane hagati y'ibi bihugu byombi yatangiye kuwa 6 ubwo Venezuela yari yafashe icyemezo cyo kwirukana charge d'affaires wa Kanada, Venezuela imurega kwivanga muri politiki yayo.
Andi naho ibiro vya ONU vyitaho abana ku isi UNICEF biragabisha ko abana bashika ku 200,000 baba mu karere k'ubuseruko bwa Ukraine kafashwe n'abagwanyi bashigikiwe n'Uburusiya babangamiwe no gushobora kwicwa canke gukomeretswa n'amabombe yatezwe mu butaka bwaho. Ubuseruko bwa Yemen ni kamwe mu turere twa mbere ku isi twatezwemo amabombe menshi imyaka iniraheze uduce twa Donetsk na Luhansk tubangamiye abo bana baho. UNICEF igereranya yuko amabombe atezwe mu butaka bw'ako karere ko mu buseruko bwa Ukraine yica canke akomeretse umwana umwe burindwi. Ako karere kangana n'ibirometero 500 kakaba gatandukanya aho abasirikare ba leta ya Ukraine n'abagwanyi bari.
Ingabo z'Ubuhinde n'iza Pakistani uyu munsi barasanye ibisasu mu ntara ya Kashmir. Abasirikare batatu ba Pakistani bapfuye, mu basirikare b'Ubuhinde nta n'umwe wagize icyaba, ariko bombi baritana ba mwana ngo nuriya wabanje. Ejo bundi kuwa gatandatu ushize, ingabo za Pakistani zari zishe abasirikare bane b'Ubuhinde ku mupaka w'ibihugu byombi. Ubuhinde na Pakistani bamaze imyaka 70 barasana, ahanini bapfa intara ya Kashmir. Bagize intambara zikomeye 5 mu 1947, 65, 71, 99 no mu 2001. Izi ntambara zahitanye abasirikare barenga 25,000 ku mpande zombi, Ubuhinde rero na Pakistani.
Muriko mwumviriza radio Ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2 FM. Mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM i Kigali 88 n'ibice 3.
Usibye kandi ku radio yanyu, nimuje no ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu.com, radio yacu voa.com, ndetse no kuri Facebook VOA radio yacu, naho mukurikire amakuru n'ibiganiro byacu, ndetse mushobora no kutwandikira mukoresha adresse email radio yacu @gmail.com.
Bunaho numwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi. Umujyango w'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza wuguruye icese mu ntara ya Kayanza, masengesho agiye kumara iminsi 6 yo gushimira Imana. Perezida Nkurunziza yavuze ko abarundi bashitse ku nsinzi kuko ari bamwe mu bambere ku isi bahanganye na byinshi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Tuje kugushima kubw'ibyo wakoze.
Pastori Denise Nkurunziza, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, ariko arasengera iminsi 6 y'amasengesho. Namasengesho yatunganijwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza. Perezida Nkurunziza yavuze igituma umuryango wiwe watunganije ayo masengesho.
Ibyo gutuma twihebura byari byinshi cyane, ariko dukomere amashimane yacu badushoboje kwihangana. Dukomere amashimane yacu cyane. Kwihangana ushobora kutsinzi kwa dusozera umwaka igihugu cyacu Burundi cyagaze kiri amahoro, kiri umutekano, tuja kuri kivi. Imana yacu birima yacu imeze neza, ibitumwa byacu bimeze neza. Kwihangana urumva ko ari ubutumwa bw'abihanganye, rirya jambo ry'abihanganye. Ndazi neza ko Abarundi ku isi uno mwaka bazamo ba mbere bihanganye.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze ko ibitangaza byinshi bizokoreka, ariko imbere yo gushikiriza bimwe mu vyitezwe mu bitangaza, yabanje gusaba umwe mu bateguye ayo masengesho gushikiriza ijambo ry'Imana shimikiro.
Nzokwereka ibitangaza nk'ivyo mu gihe wava mu gihugu cya Egiputa, amahanga azobibona maramare, naho ubushobozi bwayo bwari bwinshi. Bifate ku munwa, amatwi yaba zibe, bazoregata umukungugu nk'inzoka, basokoroke mu binyegero vyabo ntivyikwega hasi, bahinda gashitsi, bazoza kuhara Imana yacu batinya bafise ubwoba.
Yisunze iryo jambo ry'Imana yavuze ibitangaza Uburundi bwiteze ku mahanga.
Uvuze ikigwa ku mahanga navise kumeze nyinshi cyane, ndetse sumba Imana yavuze ubumaramare, ibyo Imana bivuze, yavuze kwigata ubukungugu, yavuze kuziba amatwi, yavuze kujya mu binyegero, yavuze kuva mu binyegero hari guhinda agashitsi n'ubwoba, yavuze ibitangaza utwumiza hamwe abantu bifata ku munwa, amahanga yifata ku munwa, ariko kandi rivuze no kugarukana abantu bayo kuri iyo n'amahanga kuyagarukana kuri iyo.
Muri uyu mwitwarariko wa Rurema, umukuru w'igihugu cy'u Burundi ashima ko n'abansi b'u Burundi n'abarundi batibagirwa.
Ndatubwira ngo rwacu urimo idemesho iva ku Mana, indemesho ku barundi no kugihugu harimo umugisha n'umuhezagiro w'Imana harimo umwitwara ariko Imana yerekayo kwifitiye abantu bantu n'abarundi barimo muri ya jambo kandi twaronse uko Imana twitwararitse niko yitwararitse n'abansi bacu irabitwararitse.
Amasengesho yatanguye kuri uwa kabiri yuguruwe n'urugendo rw'abategetsi imbere yabo umukuru w'igihugu n'urugendo rwakozwe imbere y'abanyagihugu ibitari bimenyerewe kuko abanyagihugu ari bo bahora bakora urugendo imbere y'abategetsi. Muri iyo minsi itandatu y'amasengesho hazobamwe n'inyigisho ku ndongozi n'urwaruka. Ku munsi wo gusozera ayo masengesho niho hazoba gushinga intahe ku bitangaza n'ivyiza bizobavya yavuyemwo nkuko umukuru w'igihugu president Nkurunziza yabimenyesheje. Mu Kayanza mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, iyi ndirimbo turi kumva ni Gloria yaririmbwe na Alain Muku, ariko ku mazina ye ni Mukuru Arinda Alain. Gloria, indirimbo ya Noheli. Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, Gloria ni Alain Muku. dukomeje rero amakuru gatoya gusa twabamenyesha ko uyu munsi nkuko twigeze kubibabwiraho gatoya uyu munsi kuwa kabiri mu Burundi komisiyo yigenga ishinzwe amatora CENI yerekanye abazayihagararira mu ntara ya Makamba na Rutana ni mu majyepfo y'igihugu ibyo ni mu rwego rwo gutangira kwitegura itora rya Kamarampaka ry'itegeko nshinga Kamarampaka iteganijwe mu kwezi kwa gatanu k'umwaka utaha w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muzi rero yuko itegeko nshinga cyangwa se ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ririmo rihinyanyurwa ririmo rivugururwa iyi nkuru rero turaza kuyibagezaho mu makuru yacu ataha
Urakoze Thomas Kamirindi ahandi naho abacuruzi b'ibiraya mu Rwanda babandanya kurira kubera ibihano bikomeye ubutegetsi buriko burabafatira ubutegetsi bubagiriza ko bariko bararima bagurisha ibiraya mu buryo butemewe n'amategeko ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa
Ibihumbi 500 kunja ku modoka naye bwayo ntayarimo nuko twicira ubozo ubwo twe muturenganure ibi bintu muri leta ntago bikibaho abantu bakirengana gutya nako
ayo marira nayo umwe mu bacuruzi bibira inyuma yaho ubutegetsi buvata icyemezo cyo kubahanisha amande y'ibihumbi 500 by'amafaranga burumwe kuri uyu wa mbere bazira ko batanyujije ibirayi byabo mu isoko rya Nzove hateganijwe ngo babahe ibyangombwa baravuga ko bari bamenyereye kubinyuza ku giti cy'inyoni mu mujyi wa Kigali umwari Clementine kitegetse yabwiye ijwi rya Amerika ko amabwiriza ubutegetsi bubashinja kwica batayamenyeshejwe
isoko ryabagara ku giti cy'inyoni niho twese twari tuzi kuva niga gucuruza ibirayi niho twacururizaga aho ngaho ku giti cy'inyoni n'iryo ryo mu Nzove nge ntago narindize narimenyejo bari kurivuga aribwo nagiye nkajya kureba fakture ariko ntago narimaze
Abacuruzi birayi barabikura mu majyaruguru no mu burengerazuba bw'u Rwanda babyerekeza mu bindi bice by'igihugu cyane mu mujyi wa Kigali. Kuri uyu wa mbere nibwo igipolisi cyahagaritse imodoka 15 z'ibirayi kugeza n'ubu ziracyafungiye kuri sitasiyo ya polisi Nyarugenge. Ni ikibazo cyahuruje inzego z'ubutegetsi bwite za leta n'izishinzwe umutekano cyakunze kurangwamo inama zabereye mu muhezo. Nyuma y'izo nama Minisiteri y'Inganda n'Ubucuruzi yafashe umwanzuro wo guhanisha buri mucuruzi 500,000 by'amafaranga ibashinja kwigomeka ku byemezo bya leta. Bwana Vincent Munyeshyaka ategeka iyo ministeri.
Aba twafashe n'abarimo kwigomeka ku byemezo byafashwe n'abaturage bose bahagarariwe nk'uko nabivuze hari inama yahuje abahinzi b'ibirayi ihuza amakusanyirizo ihuza abacuruzi baba mu ntara na hano muri Kigali ku buryo rero abangaba turimo guhana n'abarimo kugenda bigomeka ku mikorere yo kugira ngo bigende neza
abaciwe ibyo bihana ariko bo barasanga bikabije bati niyica rubozo
cemezo bafashe ntago gidushimishije ahubwo niko kutwica rubozo nibirabe bwabe dupakiye ntago bivamo ibyo 500,000 bari kuvuga baduca
barengeje no kutwica uyu ejo ku cumweru twari twagurishije mu isoko nane ryo twari tugiyemo baduhagarikaga tutaragera no mu isoko
byandenze gufata amafaranga wenda ndurubyiruko ndi kwiteza imbere nayo narimaze kubona barayajyana ibihumbi 500 kunja ku modoka nayo bwayo ntayarimo nuko twicira ubozo ubwo twe muturenganure ibi bintu muri leta ntago bikibaho abantu bakirengana gutya ntago tubyemere
umwe mu bavuganye n'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone yavuze ko muri rusange uko umuhinzi abayeho bitamuha ubwisanzure
umuturage yakuye ibirayi abishyira mu modoka ajya mu soko uko yapakiye niko n'abandi bapakiye ararangije baramufashe baramufunze ngapakiye ibintu bitagira igiciro ese ubu ngubu inka yawe yijyanye ku isoko wayihe igiciro utarabona umukiriya
mukifuza ko byagenda bite
twaba twifuza ko baduha uburenganzira ku bintu byacu twahinze numva ngo umuturage nta burenganzira na bucyo afite kwica ku bihingwa bye no kubyo akora ntabwo
yemeje ko ibirayi bye byarangije kumuhombera arasobanura
nezira nk'ubu ngubu nganje imodoka yanjye yafunzwe ejo uyu munsi yiriweyo igiye kurarayo nukuvuga ngo ibirayi mpakiye igihe cyose nzajya kuyikuriramo ni ugusaba ikimoteri cyo kubimenamo icyo ntabwo ari igihombo nubwo umuturage ari kuzavuga cyangwa ari gusubira hasi ikindi gihombo imodoka iraparika kandi leta yo iri kubara imisoro amashiransi ari kubara ibintu cyose iri kubara imodoka iparika
uyu nawe wemeza ko yari yarashoye imari iciriritse mu birayi nk'imwe mu nzira zo kwihangira imirimo ku rubyiruko ati
ubwo ni ukuba utazabona bizaguma hari ababikoresha icyo bashaka nta kindi kintu twakora cyangwa se nyiri imodoka we naya kujyanga gomboza imodoka ye yemera yatange urumva ngiye mucuruzi nta kintu nzaba nkigikurikiranaho azafata wenda bya biragenda bigurishe wenda apfe gutohozamo make kuya yatanze ubundi aguma n'imodoka ye twebwe ubwo umbirarange nta kundi
aba bacuruzi bararira yo kwarika kubera icyo bita mananiza batazi icyo ashingiyeho mu gihe n'umuhinzi w'ibirayi muri rusange amarira ari yose Kumuhinzi w'ibirayi mu turere twa Musanze na Burera mu majyaruguru y'u Rwanda mu cyumweru gishize ikiro cy'ibirayi cyaranguraga amafaranga 75 kandi nihame ko agomba kubigurishiriza mu makoperative y'abahinzi. Koperative z'abahinzi nazo zishyiriraho ibiciro ziranguza abacuruzi ku buryo ibirayi mu mujyi wa Kigali biri kuri 250 kugeza umuhinzi arakomeza gutakamba ko asa n'ukorera abacuruzi arafatira ku mvuna ahura naza ahinga ibirayi. Imbuto y'ibirayi kiro kitajya munsi y'amafaranga 400 inyongera musaruro ashyiramo nabwo abanje kwaka inguzanyo mu bigo by'imari n'ibindi. Hari impungenge ko amabanki ashobora kuzateza utwabo mu cyamundara niba nanirwa kwishyura.
Duhomba kuko kubera kuko umusaruro dusaruye tutabona inyungu nako ngo tubone icyadufashe ahubwo tukagwamo habwo umucuruzi akabure wunguka. N'amafaranga ya banki twayafashemo tugira ngo tuzishyura mu birayi twahinze, ariko kuva ubu twananiwe kwishyura za banki kubera igiciro cy'ibirayi bagushije tukananirwa kwishyura za banki. Gice igihombo rero aho tugiye gupfa abadutabara asiga umuhinzi nakagira gaciro.
Igihombo dufite nta nubwo twakikuramo, kandi na leta dufunze yatumara, amabanka dufunze yatumara rwose.
Ni nkaho leta yazaguruka ikadufasha, ubu twahuye n'ibibazo bikomeye. Ubu nta muntu utarashize umurima ku isoko kugira ngo agurishe yishyure amafaranga ya banki, kandi ntabwo tuzabona n'abatugurira.
Byumvikana ko hagikeneye ingamba zinoze ziganisha ku gukemura iki kibazo. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iki gihe tuko turabandanya guhimbaza Noheli nziza ku bakristo hirya no hino ku isi. Nimumvirize kano karirimbo Nimekupata Yesu, karirimbwe na Ambassadors of Christ, abaririmbyi b'Imana abanyarwanda.
Nimekupata yote, nimekupata Bwana.
Tawale maisha tu ya kila siku, ufundishe
Ubanda ni kumviza radishwa rya Amerika isamira niri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Tuvugira rero kuri internet, ntimukaje mubyibagirwa rwose mujye musura urubuga rwacu nyorwanyu www.radioyacu.com byose murabihasanga.
Kanya tugiye gusozera ibiganiro byacu byo kuri no sahari ko mbere yaho reka tubibutse amakuru twabashikirije avugwa hirya no hino ku isi. Thomas,
muri Liberia abaturage biriwe mu cyiciro cya kabiri cy'itora ry'umukuru w'igihugu cyabo. George Weah uzwi cyane kubera umupira w'amaguru ku isi ahanganye na Joseph Boakai umaze imyaka 12 ari vice president wa Repubulika. Aya matora narangira neza bizaba bibaye ubwa mbere mu myaka irenga 70 Liberia ibonye ihererekana butegetsi mwituze.
Twabwiye kandi ko abanyepalestiniya amajana n'amajana bamaze guhagarikwa n'igipolisi bitewe n'imyiyerekano yaranzwemo n'ubwicanyi. Ni nyuma y'itangazo ryasohowe rivuga ko Amerika igiye kwimura ambasade yayo iri Tel Aviv ikayishyira i Yerusalemu. Icyuka kibi cyaciye cyiyongera hagati y'abanyepalestiniya n'abanyeisrael. Ni mu gihe haciye hibonekeza gutana mu mitwe hagati y'abo banyagihugu, hakaba kugwana, guterana amabuye, guterana ivyuka bibi. Igitigiri cy'abitaba Imana naco nyene kiraduga, hamaze kwitaba Imana abashika kuri 12.
Mu Misiri abantu 15 banyonzwe uyu munsi bamanitswe ku mugozi muri gereza ebyiri zitandukanye zo mu murwa mukuru Cairo. Inkiko zabakatiye urwo gupfa kubera ibitero bagabye ku ngabo z'igihugu mu 2013 mu kigobe cya Sinai.
Ibiro vya ONU vyitaho abana ku isi UNICEF biragabisha ko abana bashika ku 200,000 baba mu karere k'ubuseruko bwa Ukraine kafashwe n'abagwanyi bashigikiwe n'Uburusiya babangamiwe no gushobora kwicwa canke gukomeretswa n'amabombe yatezwe mu butaka bwaho. Ubuseruko bwa Ukraine ni kamwe mu turere twa mbere ku isi twatezwemo amabombe menshi.
Canada yirukanye ambasaderi wa Venezuela na charge d'affaires we no kuvuga icyegera cye. Canada yishyuye Venezuela kuko Venezuela yirukanye charge d'affaires wa Canada ejo bundi kwa gatandatu imurega kwivanga muri politiki yayo. Hanyuma nanone ingabo z'Ubuhinde n'iza Pakistan nanone barwanye, abasirikare batatu ba Pakistan barapfa barasaniye mu ntara ya Kashmir. Ku basirikare b'Ubuhinde bo nta numwe bagize icyaba, ariko bombi baritana ba mwana ngo nuriye wabanje kundasa nanje ndihorera. Iyi ntambara ntabwo ari ya mbere kuko muri iyi myaka 70 ishize Ubuhinde na Pakistan bamaze kurwana byibura inshuro 5 mu ntambara zikomeye. None urukurasana ku mipaka ni ibintu nabyo bihoraho bikunze kugaruka cyane rwose hagati y'Ubuhinde na Pakistan, rero cyane cyane bapfa intara ya Kashmir.
Urakoze cyane Thomas Kamirindi, turabashimiye namwe mwese muduteze amatwi kuri uno mugoroba muri studio 10 i Washington DC. Mwari kumwe na Oriane Tangishaka
na Thomas Kamirindi, nawo ku buhanga bw'ibyuma hari Fatuma Kalala Alimasi na ingenieur bafatanije. Nabo turabashimiye cyane kuko tutabafite ntabwo aya makuru mwayumva. Maze rero mukomeze mugubwe neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika. Murakarama.